Kete Paulo yandikishe ingero ry'Abanyefeso igice n'icya gatandatu. Turasomera hamwe duhere ku murongo w'icumi gushika ku murongo wa mirongo ibiri. Turaheza tugaruke kuri aka gace k'umurongo w'icumi gushika ku icumi na gatatu. Abari Imana iza kudufasha kurimbura na cyane cyane umurongo wa cumi na rimwe n'umurongo wa cumi na gatatu. Ibigwanisho by'umukristo ibisigaye muremesherezwe mu mwami no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Mwambare ibigwanisho byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa Satani. Uko abo tunigana atari ab'inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza iyi si y'umuzimagiza n'impempumbi z'ahantu ho mu ijuru. Kubw'ibyo mwakira ibigwanisho byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikamye. Nuko rero mushikame mukenyeje ukuri, mwambaye kugororoka nk'icuma gikingira gikiriza, mwambaye ibirato ariko kwitegurira kuvuga ubutumwa bwiza bw'amahoro. Kandi hamwe n'ibyo byose mwakira inkinzo y'ukwizera, niyo muzoshoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yakumuriro. Mwakira inkofero y'agakiza hamwe n'inkota ya mpemu, niyo jambo ry'Imana. Musengere muri mpemu ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ivyo mubibere maso mukobeje gose musengera abera bose. Kandi nanje nyene munsengere kugira ngo mpabwe insiguro uko mvuze kose namamaze shirutse amazinda ibanga ry'ubutumwa bwiza, kuko ndi intumwa yabwo yoheshejwe umunyororo nsigura ibyabwo nshize amazinda nk'uko ntegerezwa kuvuga. Turasubiramo cumi gushika kuri cumi na gatatu. Ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi, mwambare ibigwanisho byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa Satani. Kuko abo tunigana atari ab'inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi isi y'umuzimagiza n'impempumbi z'ahantu ho mu ijuru. Kubw'ibyo mwakira ibigwanisho byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikamye. Amen. Imana hezagira ijambo ryawe mu ishengero kubwa Kristo Yesu. Amen. Kwa Mungu heze umuntu ariko arumviriza watubanjirije ngahanye, mutimi wanje hajemwo ishimwe mu buryo bushasha. Ishimwe ryinge n'Imana ari nziza, ituzi ko turi abana kandi ko turi abantu ukwibagira n'ibyo byacu. Tuba turi abantu bakeneye kwibutswa bya bindi no gusigurirwa kandi bya bindi nyene, kuko twama dufise kumenya no gutahura kudashitsa neza. Cyane cyane dushitse ku vyigwa n'amajambo nk'aya ajanye n'intambara y'umukristo canke kimwe twahose twita intambara ya mpemu. Uza gusanga shengero tugeze ngaha kubera yarabivuze neza, tuba dufise amakuru menshi y'iteme. Abantu ntibaba barahatebera cyane, tuba dufise ibyo twabayemwo. Ntihabuze bamwe muri mwebwe mwabaye ku bicandiro n'amaministeri ya Combat Spirituel, tuba dufise aho twagendeye. Ngaho ugasanga ahanini umwami Yesu n'ubushobozi bwa mpemu n'ijambo ry'Imana ntiriranyengetera rwose ngo ikicigwa n'iri jambo ry'ukuri kw'Imana ngo bishinge imizi mu mitima yacu. Iyo dushitse ngaha nibakwe nk'ishengero n'ubuntu budasanzwe ngene Imana isobora gukoresha ya majambo nyene ikayagura ikayongera ko kugira ngo mwantu b'Imana mu kuhiyumvira no kuharimbura tumenye neza ibyo duhamagarirwa. Ibyo ari byo ariko kandi tuweze twubakwe nk'ishengero muri rusange. Niho rero wadufashije yahereye bwa mbere na mbere kutwibutsa yuko uravye imigisha dufise muri Yesu ingene ingana. imigisha itagira ingene yomenwa n'umwana w'umuntu kuronka iyo migisha kuba mu ishengero kugira ubuzima bushasha n'umutima mushasha n'ubwenge bushasha n'amasezerano mashasha n'icyo twizigizwa bishasha kuronka ubutunzi bufise bungana gutyo abantu b'Imana bitwinjiza mu ntambara jewe nawe muri kamere gasanzwe nta muntu umwe akunda intambara kuko nta kiryoshe kirimwo gihebuje cy'intambara intambara tuyibonamwo amaraso ububi kubabara nibindi nkije twumvise intambara rero si jambo umuntu ashoka gumbira byihuse mugabo ni igyukuri kubera kera twari ducuditse na satani twari mu bwami bw'umwijima turi kumwe nawe twari tunywanye turabakozi biwe dukora ibyagomba turabansi b'Imana ariko tunywanye nawe ngo Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi mugi gikwiye gishitse kuko ubutumwa bwiza ngo adukura muri ubwo bwami bw'umwijima adushira mu bwami bw'umwana wiwe Yesu Kristo Satani ntakundi kimunyaga aranka Imana bikwiye kandi byuzuye rero ntiyorekerana ngo ibintu bigende gucyonje arazi ko adashobora kugarukana uwo muntu mu mwijima w'ubwami bwiwe mbwabazokora ibishoboka byose kugira iyo misa kiringa anyi ibiremereye intambara rero niyo Pawulo akoresha ngaha mu burongo wa 12 ngo turanigana turanigana ni jambo rya lit ni jambo ry'ukushiramwo inguvu zikomeye rishishikara ribandanya rikomeza ririmwe umuruho mwinshi igikogwa n'ubuzima twinjizwamwo abantu b'Imana nkabera n'ukuri su kwicara ngo dushaka ati muginyo ariko twinjizwa mu kibanza c'ubuzima misi yose budakuye ko tubaho tunigana era dufashe kugira ngo tuvyibuke abantu b'Imana naho twahe tugomba ubuzima bw'igisivile iteme y'intambara irimwo gose muri bibiliya Pawulo nyene yandikiye Timoteyo igice cya mbere cya Timoteyo igice cya gatandatu ati urwana intambara y'ukwizera umurongo wa 12 mu gice cy'icyo kiwe cya kabiri cyo cya kabiri umurongo wa 4 avuga ingene yagwanye intambara ati muri abasirikare ba Kristo badakeneye gusamazwa n'ibyo abasivile bya misiyo ariko ngo bakeneye kuba biteguriye gose urugamba asa majambo yo ngaha gusa mu Banyefeso Pawulo ahora yasubiramwo abo yandikiye gose cyane cyane ko Timoteyo yari umupasiteri wo muri Efeso kugira ngo bamenye ko ubuzima ari Kristo tusubire twibutswe abantu b'Imana ni nako wasenze yasenze kuri uru buzima ari Kristo turimwo ari ubuzima bw'intambara kandi intambara idasanzwe irimwo munigano ni jambo ry'inguvu rishishikara cya kabiri yadufashije kubona yuko abo tunigana tarayo inyama n'amaraso atubwira ubwa kabiri ati hariho umwansi uyu mwansi arakomeye uyu mwansi afise abakoresha b'abadayimoni benshi cyane wo kwibaza ko arakantu gatoya yo bavyihenze ko cyane ati hariho umwansi kandi ku murongo wa 12 tubwira ati abo tunigana saba inyama y'amaraso abantu b'Imana amajambo Pawulo akoresha ngaha mu murongo wa 12 ni menshi avuga ko abo bantu ari abakuru abavuga kwabo onye arabafise ububasha avuga kwabo tunigana arabaganza iyisi avuga kwabo tunigana ari mwe mpumbiza hane ho mwijuru incuro zine akoresha ibigereranyo biremereye ntituri nkango turondere kimwe kimwe cyo gisigura ngo nukwerekana yasi y'umuzima giza nkuko abivuga ingene ingana kwa tarakantu gatoya atari ibintu bisanzwe abo tunigana ataraba inyama n'amaraso ego barakoresha ibihe circonstance bagakoresha abantu mu majambo n'ibikorwa byabo ariko siwo tunigana ubwabo canke si tugana n'ibihe n'ibibanza tunigana ngo n'abakuru n'abafise ububasha bisigura kwintambara ariyo mu buryo bw'imwemo abo tunigana rero ko ari aho mu buryo bw'imwemo umuntu abakwiye kumenya bwa gatatu uburyo bakora uburyo abo bakora gute ngo abonye bakora mu buryo bw'amayeri menshi mu buryo bw'uburyarya bwinshi satani iryo jambo satani risigura ngo umubeshe gwikorwa ciwe no kwica no kwiba no gutikitsa igikorwa ciwe hamwe araza mu buryo bweruje ariko hanini aza mu buryo bw'amayeri amayeri abari mu kuri kwinshi n'ikinyoma gikeye turabibona muri Luka 4 agerageza Yesu turamubona akoresha abafarisayo turamubona ari ku musaraba agomba ko Yesu atawijira ko bantu b'Imana ngo aba bakuru n'abaganza barongowe na Satani ntacu badakora bagakoresha kamere n'isi abo tunigana rero sabasanzwe rero nimba hari intamba hakaba hariho umwansanga na gucyonje biroroshe ko umuntu yocagira ko bacanka kihebura ariko ijambo yarangirije ko ari ryo yari yahereye ko rituremesha rya gatatu nuko nimba umwansa harameze gutyo n'ububi bwinshi kandi akabakora gutyo twebwe nk'abantu b'Imana turashobora kwitabira urugamba tutaje mu izina ryacu ariko tuje mu izina ry'uwundi Imana ishimwe cyane nacyo gitumye iki gice gitangura mu murongo w'icumi ngo nuko muremesherezwe mu mwami wacu igituma Pawulo yugurura aka gace agomba ishengero ry'Efeso na jewe na wewe tubanze dusubire twibutswe ingene urugamba tugwitabirira twihishije ngo uri muri twebwe arusha inkomezi uri mwese Yohana wa mbere cyaka ni murongo kandi ni kwavuga ati uri muri twebwe ingabire dufise muri Yesu n'igikorwa cyose yakoze ku musaraba n'insinzi yironkeye ukuntu yanesheje urupfu kuzimu na Satani insinzi afise ngo akabagerera mu mitima yacu haleluya birashoboka rero ko abantu b'Imana bitabirira urugamba nkuru unye atari kubw'inguvu zabo mugabo bihishije muri uyu yanesheje Satani Imana ishimwe cyane iri umurongo w'icumi birabishe ingene uterekana neza amajambo atatu akoresheje mwa mu murongo w'icumi ni yayandi twigera kubona mu gice cya mbere murongo wa cumi n'indwi iri jambo rikoresheje ngaha risobanuwe neza muri ndimi muza kubona ya majambo atatu twabona y'inkomezi y'ubushobozi n'inguvu yandi majambo uyu murongo w'icumi wanditse neza bari kuvuga uti nuko mukomerere mu bushobozi bw'umwami wacu n'inguvu ziwe nyinshi hariho inkomezi z'Imana harimo ububasha bw'Imana harimo inguvu z'Imana kumwe yabikora mu gice cya mbere murongo wa cumi n'indwi Pawulo akoresheje amajambo yose uko ari atatu yerekana ubushobozi bw'Imana ingene bungana kandi kuga bushobozi kumwe bwanesheje ubwa mbere niko kandi bukomeza bizera kugira ngo naho babeho baneshe umvirize abantu b'Imana wadufashije twibukije ati ngaha rero nimba bimeze uko hari amakosa abiri twoza turibukanya kandi tukirinda rimwe nimba ari inkomezi za Yesu zikorera muri twebwe abizera bisigura ko atana kimwe tugeragezwe nacu atari cyo kwihanganira Imana ishimwe cyane ko atakina kimwe cyo tuzakitugerageza kiva ku Mana ko atacaha na kimwe aramananiza cyumvire ko abera barakunze kubaho cyane bavuga ati iki kintu carabaye inganza marongo ntigishobora kumva ko canke agacarekirana akavuga ati je waha nari yakiriye ndarindiriye igitangaza cy'Imana kizonkura ahantu ngo bahura ko adufasha kumenya neza nk'iyo twita urugamba avuze ati kibazo sukurindira gose imwe byo kurekerana ngo Yesu azonkiza oya nuko abera bafise ubushobozi bwa mwemu n'inguvu ziwe n'ububasha bwose bwizuka ufise inkomezi zikwiye zo guhereza uwizera ibikwiye byose gababara kugira ngo aneshe amosha mabi ya wa mubi yose Imana ishinga cyane abo rero baba ariko barabwirirwa gose muri aya majambo gusubira kuraba nimba araho twarekeranye cyangwa twibaza ko bidashoboka ikibazo si uko bidashoboka ahubwo ni ingene dukwiriye gukomerera mu mwami gusomba kosa rya kabiri rikunze ku kwibaza yuko ntamba y'ibyo bigwanishwa ntafise ubwo bushobozi bwa mwemu hari icyaha cyangwa igeragezo na kimwe noshobora kunesha. Akunze kubyiyumva ko cyangwa tukubyibaza ko ngo iki inye jewe ntikinkora ko cyane kicaha. Ikicaje nikingerageza cyane. Mugabo muze murabe cyane mwitonze neza. Umuntu aragira ahantu yo kwibaza yuko ari inkomezi n'ubuhizi hari ibintu kuri we bitomubako. Nivyo wa mubi arazi umwe wese arazi n'ingene amwegera gusumba kimwe ku kindi. Mugabo nta kintu na kimwe Yohana ni watugira neza Yesu abivuga neza ati mutari kumwe nanje 15 nta kintu na kimwe muzoshobora. Sigura ko atakigeragezo atarugamba nari mu muntu w'Imana yojako yo kwibaza yuko ataco afise civa kuri Yesu ko yoshobora kunesha. Rero hari ibibazo bibiri bikuru bikunze kuba hamwe n'umutima w'ubwibone no kwibaza ko dushobora kunesha n'inguvu zacu ahandi kwibaza ko Satani mu nkomezi ziwe hari ibidashoboka ko dushobora kumunesha turi muri Yesu. Imana idufashe. Twagomba gutsindagira kuri iri jambo ryugurura iki gice none uko gukomerera mu mwami. Rero nimba hariho intambara imeze gutyo hakabaho umwansi ameze gutyo n'amayeri yewe ariko tukaba dufise inkomezi ziva muri Yesu zingana gutyo aho umuntu niyacavuga ati mbega izo nkomezi. Uku gukomerera mu nkomezi n'ubushobozi n'inguvu za Yesu nyinshi zingana gute vyogenda gute Imana ishimwe cyane. Niho Pawulo aca bisubira mu murongo wa 11 na 13 twakomerera gutaha ahantu muri Yesu kugira ngo dushobore kunesha. 11 mwambare ibigwanisho vyose vy'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe. 13 kubwivyo mwakira ibigwanisho byose by'Imana kugira ngo mushobore gutsindwa ku munsi mubi kandi nimwaheza vyose mugahagarara mushikamye. Aha niho hiwacu huno munsi, aha niho hiwacu ho kurimbura ko twabonye intambara n'umwansi ariko n'insinzi n'ububasha dufiseye muri Yesu twobigumbira gute. Turahinjira ko gatoya niho tuzobandanyiriza kuyamunga ibiriri imbere kugira ngo tubone ingene tuhora dukomerezwa muri ubu bushobozi buri muri Yesu Kristo. Iyi mirongo 11 na 12 rero irimwo umuhamagaro kubera ikabirimwo n'inyungu ziza kuza inkurikizi kuri izo. Umuhamagaro n'uyuhe mwambare ibigwanisho byose. Inyungu niyihe kugira ngo niryo jambo risubirwamo kugira ngo mushobore iki guhagarara ku ruhande rumwe niyo mwahagarara muheze muhagarare kandi. Haleluya. Turagomba kurimbura kuri aya majambo abiri muri kano gatondo ngo Imana niko yatwibutsa runo rugamba nk'abere iko yadufasha aha hantu ko tuhubakwa gusumba atacu twovuga ngo ntigishoboka canke ngo turishoboje ariko ko tuba babandi baba munsi y'umusaraba bahora batabaza ubushobozi bwose buri muri Yesu maze turiko turabugumbira tugaheza tukabona insinzi uko bukeye uko bwije. Imana ishimwe cyane. Muhamagaro n'uyuhe rero amavuga nabiri kuri 11 mwambare kuri 13 havuga ngo mwakire ibigwanisho byose by'Imana. Harimo amajambo menshi ngira murabibona harimo amajambo menshi rya mbere n'iri rivuga ririmwo ni mwakire kandi mwambare bisigura kwibiyinye ninda bikora n'umusirikare wa Yesu. Bantu b'Imana mwempu adwebera akagerera mu mitima yacu ariko ukwambara kumukristo ukwambara kumusirikare wa Yesu ngira byo bitangaje niba twambikwa n'undi muntu n'umwe. Umusirikare niwe igikogwa ciwe siwe yiha ibyo yambara siwe yiha ibigwanisho ariko kuvyo yahawe vyose. Haleluya. Kuvyo afise vyose kandi bikwiye n'uruhara rwiwe go kuvyambara cyo ni kimwe chaka bidi kiboneka nga nuko ivyo bigwani ivyambagwa tari kimwe bifisemwo uburyo bwinshi ko tuzobibona guhera muri 14 kumanabusha muri 17 bifisemwo uburyo nibigereranyo. Pahuro yitije ikigereranyo cy'umusirikare w'umuroma umusirikare w'umuroma yarashajije cyane abaroma barafise abasirikare banezerwa kwambara ibigwanisho byabo kubera iki ihanga ry'abaroma ukuntu ryari rikomeye mu gisirikare ryari ryaragize ubushakashatsi birihweza riti mbega iyo umuntu agiye ku rugamba kugira ngo ntidupfishe abantu benshi nibiki twobahereza sabaroma gushaka nuno munsi ubuhinga bw'ibigwanisho buracaronderwa ko bukeye ko bwice abaroma barabona bati nimba nukukingira ibihimba bikunze gushikigwa mu gutegwa nimba ari umutwe nimba ari gikiriza nimba ari gutambuka kw'ibirato bitanyerera reka dukomeza abasirikare bacu kugira ngo bashobore guhagarara neza kugira ngo uje mu gisirikare cy'abaroma niko ari gupfa kwinjira hinjiramwo abantu koko mu mutima wabo n'ubwitange bwabo bihebeye kugwanira ihanga ry'abaroma Pawulo rero akoresheje cya gisirikare kizwi kiboneka n'ibyo bahora abantu babona iminsi yose acara vyitiza kugira ngo yerekane mugabo yuko ibyo abera baza guhabwa nibindi aza kuvuga ngaha ngo nivyambagwa vy'Imana ukuntu intambara atari inyama n'amaraso nibigwanisho umuntu aza kwambara nivy'Imana si vy'inyama n'amaraso mwani majambo samahera subwenge samashure n'ubumenyi sinkomezi sigiti subucuti n'umuntu afise ikiza gutabara umuntu w'Imana nta kintu na kimwe cy'inyama n'amaraso aza gutabagwa n'ivyambagwa bivuye ku mana kuko abo tunigana tarabi inyama n'amaraso haleluya ati rero kwambara ni kwiwanyu ivyambagwa si ivyo mugura ni ivyo muhabwa kandi mubihabwa ari vyose ariko kandi ivyo onye biva ku mana kwa umunigana si inyama n'amaraso ahantu umuntu ariko arahatebera ariyumvira ati mbega kwaca kubu burongo ya majectife yongera ko vyose mbega uko kubahamagara abantu ngo bambare vyoshoboka yuko umusirikare w'umuroma yari gushobora guhitamwo igitondo kimwe kutavyambara canke yambaye akambara igice haleluya akagenda ati je nkoferirande meri ranjena ntayo nkeneye mu kuri yama moto ibirato yewe ndakunda gutambuka ndi mirenge misa ntavyo nkeneye ibindi byose no byambara mu bibindi ubuza kubona yuko Pawulo ariko araca karonga ariko bahamagarira ati nta na kimwe kuri ibi arico gusiga mu nzira ikitavuzwe cyo ni kwiyumvira ko umuntu yorenguka ku rugamba atabifise abantu b'Imana igikorwa ca wa mubi muri uru rugamba nuko ana henda henda imitima muri kamere kacu kubwo ibituma byinshi umuntu agafata minenegwe ibigwanishwa ku ruhande rumwe ahana akavuga ati je uno munsi ndarushe numva umengo sinotonda ku rugamba arati maze iminsi kweri nduha byarambanye byinshi reka ncishe mwo rimwe iri jambo ariko barakoresha umusirikare w'umuroma ikintu ca mbere bamusinyisha yari uko ahevye umwidegemvyo wiwe was inzumbeti yapfa kuvuga rimwe gusa baca bahaguruka bakambara bihuta cyane kugira ngo bitabirire urugamba baba mu imyaka yabo yose ico gica pariko arakituzanira ati bantu b'Imana bantu mufise umugisha w'Imana bera b'Imana umwidegembyo wanyu ni identite yanyu nakaranga mutima kanyu nikagihagaze kuvyiwanyu gahagaze kuco mwagize nk'abana b'Imana n'abasirikare ba Yesu kubwivyo umwami Yesu yaranyakuye ibigwanisho byose bikenewe ariko nk'umusirikare wa Yesu haguruka namwe mu vyambare Imana idufashe cyane ati ni byose kandi ntimugasibe ku vyambara kimwe mu bikunze kubuza abantu kuja ku rugamba abantu bandika ibitabo bijanye n'intambara zabaye barakunze kuvuga yuko nta muntu n'umwe yemera kuba mu ntambara iminsi yiwe yose umutima wiwe utakiriye igituma c'iyo ntambara ati gihe cyose abantu bagiye mu kiroberi cyangwa mu ntambara bategereza cyambere baba bafise ni insiguro y'igituma bagiye kugira ugo rugamba kandi iyo badafise insiguro y'urugamba ntawuza kubashigikira ntawuza kwifadikanya nabo atabantu bemera kwiheba ngo bambare bahebe umwidegenzo n'ubuzima bw'igisivile bwabo bwose nabantu imitima yabo ifisemwo conviction ukumenya neza badatekeranye igituma biteguriye gutanga ubuzima bwabo kugura urugamba shengero ry'Imana kimwe mu bikunze kubura ku ishengero ry'Imana kubera b'Imana simvuze ngo kirabura burundu oya kiragabanuka kiranyiganga kirajamo igipfungu no kumenya mbega hajya kubaho ubu buzima buruhishije gutya buremereye gutya biravise kimaze hari impamvu yo kuba hari inyungu ziriho zo kubaho ku rugamba umuntu imisi yiwe atawundi mwambara afise kiretse umwambaro wa Kristo gusa igihe imitima yacu no kubaho kwacu kutagumbiriye igituma cy'urugamba ntibiza kudukundira rero nga Pawulo yakora arahamagarira ishengero no kubasubiriramo vya bindi yari yababwiye guhera ku gice ca mbere umuntu umutima wiwe ubwenge bwiwe utabonye ubwiza bw'Imana ubwiza bw'Imana muco Yesu yakoze utabonye ubwiza bw'Imana muco Yesu yagavye by'imigisha utabona ubwiza bw'Imana tubikiwe buzoza bwuzuye umuntu nashobora kubaho ubuzima bw'umunigano aca yiberaho ubuzima busanzwe canke bucanga abera b'Imana rero ikiza kubahagurutsa no kubacanira no kubafasha guhora bitabirira kimwe nuko babitegetswe n'umwami Yesu ariko kandi barabona n'ivyiza biri muri ugo rugamba ivyiza vyico yabakoreye ivyiza vyico baharanira ku munsi ku munsi n'ivyo babikiwe vy'akaruhuko kibihe bidashira barazi yuko hari umunsi w'amahoro uzoza barazi yuko hari umunsi umwe uwo Satani azokugwaho barazi yuko iyimira uharaho izorengana babizi gute kuko babibona ko Yesu yamaze kubikora barabibona n'ingene Yesu agenda aratabara ku munsi ku munsi uru rugamba rero sugwa impfa gusa avuga ati mwambare kwera urugamba muri ko ni gwiza kandi rurakwiriye kandi rurabereye kubwicubahiro c'Imana abanyefeso 1:14 kugira ngo tubabo guhesha Imana icubahiro Yesu rero yabwiye abigishwa biwe muri 1:13 ndagiye mwabo ndabasize mu isi zobanwa amarushwa n'umuruho mwinshi ariko bamuraguma ngaha anye muzoba ivyabona kwa turarindira ngaha abantu b'Imana turahonja kuri ico kibi tukakizinukwa gusuma tukumva dushaka kuzogitabagwa abantu b'Imana iri rugamba ru Kristo tubamwo ni inzira nziza y'ubuntu dutuma dukomerera mu rugendo ru Kristo abantu b'Imana mu kubana na Yesu muri rugamba ru Kristo ni inzira Imana ikoresha kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke uru rugamba sugwa impfa gusa umusirikare yambara ibigwanisho ku munsi kuko yabonye ubwiza bwa Yesu akabona nubwo bwiza ingene bugenda buraboneka muri kahise kubu no muri kazoza cyo gituma nk'ishengero duhora dufashanye kwiheza uwo mwami Yesu ingene yababashwe kumwiweza ikiguzi yatanze kumwiweza icyo yatugabiye ninge nabana natwe ku munsi ku munsi kumwiweza inge nafise amatsiko y'ubukwe bw'umwana w'Imana ko tumwiweza abantu b'Imana imitima yacu ihora ikomezwa ikurira kubona ko ari vyiza ko bibereye kwitabirira uko bukeye ko bwije urugamba ru Kristo hari indirimbo dukunze kuririmba ngo mbega Yesu arabereye arabereye ko tubana nawe muri uru rugendo duhora dukomezwa muri uru rugamba rero mwambara ibigwanishwa byose by'Imana kubera iki gice cya kabiri hari impamvu kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe iryo jambo akoresha muri 11 muri 13 kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikamye ari jambo risubiyemo gatatu kandi rizosubirwamo no guhera muri 14 guhagarara guhagarara ku guhagarara no kuhe ahuru ariko arazana ariko arigisha ishengero majambo asanzwe nuko satani akoresha ya mayeri na bwa bugunge kugira ngo atume abantu gutakaza ikiribre kuva mu kibanza cyabo bijambo no kurisigura neza kugira ngo kuguhagarara gusobanuka kuko ariko bisigura ngo ni wa muntu yari mu kibanza hagaze hanyuma aranyiganga canka aragwa canka aratsitara abera b'Imana iyo batwawe namosha mabi n'ubugunge hamwe n'amayeri ya satani bagwa gute iki kintu cyo kudahagarara neza ni kihe shengero y'Imana turakunze kwesha ijambo ryo guhagarara mu gakiza bisigura yuko umuntu w'Imana mu gukora icyaha aza gutakaza gakiza haba namba mugabo mu gakiza duhagazemo neza kubera insinzi yuzuye ya Yesu turi ngaha mwese iyo tutitabiriye urugamba canke tukanyiganzwa n'amayeri n'amosha mabi ya satani turanyiganga mu munezero w'Imana Imana ishimwe cyane biboneka gute umuntu yabeshwe kubesha canke kwiba akabibamwo umuntu w'Imana araza kwagirizwa n'ijwi rya mwemu umunezero yarafise n'amahoro yarafise bikanyiganga kubera iki kuko yumviye ijwi rya satani ntihagarara neza mu nkomezi za Yesu Imana ishinga cyane igikorwa dukora iyo binabandanije cyane ngira maramaze kubibona ntituva mu bucuti union n'Imana mugabo communion dufitaniye ubusabane dufitaniye na Yesu buranyiganga ugasanga umuntu kubera yabaye mu byaha by'ububeshi no kuyiba nibi ariko hageze kuza gusenga aje yinyegeza aja kekeranya imyanya yiwe ntiryoshe nkuko yari keneye kumera uguhagarara no kubaho kwacu kuranyiganga ntiduhagarare kubera twatwawe na mayeri na mosha mabi ya wa mubi ati rero mugabo abakomerejwe muri Yesu bamba ibigwanishwa byose by'Imana baraza gushobora guhagarara ni nk'ikintu kimeze nk'umuyaga nk'igihuhusi kigomba gutakazisha ikintu kibanza cacu abo bantu bazoshobora kwanka yakoboka n'umurongo w'indwi bavuga ati muresiste mwanke gutwagwa mu nzira za wa mubi Imana idufashe cyane hari iki gikorwa rero cukudahagarara kidahagaze k'umuntu ava mu gakiza k'Imana mugabo kubucuti bwiwe no kubaho n'ubuzima rwa Kristo kandi si ku buryo bw'umuntu gusa n'ubuzima bw'ishengero buraho none karira haza kwinyegezana haza gufuka haza kutaturira no kudasengeranira hari ibiza kuza byinshi kubera tutakomezanije muri ca gikorwa cyo guhagarara ati rero kugira umuntu ashobore guhagarara hagati jambo yakwesheje imbere y'iyo miyaga n'imipfunda myinshi satana zana bishoboka kuko umuntu akomerejwe mu kwambara neza ibigwanishwa byose atari iby'inyama n'amaraso ariko bya bindi tuzobona Imana yatanze kugira umuntu w'Imana abeho ashobora guhagarara neza arakajambo yongera ko mugabo suko umuntu aza guhagarara neza imbere ya mosha mabi n'uru rugamba n'abanigana mugabo kandi hari ijambo aza gukoresha hariho no guhagarara kuri wa munsi mubi iyi tubayemo isanzwe ari mbi ubwayo kubera itaracungurwa burundu iminsi mibi rero mu buryo bwa rusange ni iminsi yose kuko nta munsi n'umwe satana azo guhagahengwe mukanga ufise amasezerano iri ko ari iminsi y'agahengo ufise uzobitumenyesha ingene bigenda mugabo nta muntu w'Imana n'umwe abadayimoni batamufitiye gahunda ya buri munsi bisigura ko ku munsi hariho amayeri na mosha mabi umuntu w'Imana aravyuka akumva ijwi rimwongorera ati urarushe ryama haleluya umuntu w'Imana arahaguruka ati ahantu bice mwukubunye uke ku munsi ati ahura ibi bireke ibi hama hariho ibitugenza umuntu yashika imbere agashika ahantu bariko barashwana hama hari ibitugerageza byinshi bisigura ku iminsi mibi mu buryo bwa rusangi ari iminsi yose ariko n'iminsi mibi ngo irarutana haleluya Pawulo akoresheje ijambo ry'umunsi mubi arabifatiye mu buryo bwa rusange mbwa no mu buryo bw'umwihariko hariho iminsi abantu b'Imana umengo amarembo y'ikuzimu yugurutse yose icyarimwe ukabona umengo nta gasaganiriza umuntu afise bisigura ko hari iminsi yo kugeragezwa no kunigana no gutegwa mu buryo buri intensif mu buryo bw'umwihariko biza kubera No niyo minsi abaroma baba bazi ko bari mu ntambara ya minsi yose mugabo hari iminsi y'ibitero bikabije nico gicapo ariko arazana tuba tuzi ko turi mu ntambara mugabo hari iminsi y'ibitero bikabije none ku minsi y'ibitero bikabije umuntu ni akora vyose azohagarara gute kuri uwo munsi birakunze kuvuga cyane yuko umuntu yatugiye gutwagwa kayombekere nashoka agwa mucaha cagahomera bunwa burundu atwagwa kayombe kere bukebuke maze hakacahaza cakigeragezo canyuma kiza kumuhenurirayo hariho ugo rukurikirane gwayo mayeri ya wamubi muri 13 akoresha ijambo ryuko naho tubaye mu minsi y'intambara hari haho satani ahagurukira umuntu mu byiyumviro mu bantu mu bikogwa mu bo biri kumwe atari ivyo bibazo mwabo akoresha abadayimoni bitandukanye none kuri uwo munsi w'urugamba nk'uyo azohagarara gute Yeremiya yarakunda kubivuga ati ku munsi wo gutegwa umuntu niyo yaboneka yuko yaguye bizoboneka ko afite inkomezi nkeya rero mukomezwe kugira ngo muneshe ivya minsi yose ariko kandi mu guhora mwambara mukomeza muri Yesu bizoheza bibakomeze gusumba kugira ngo mwitegurire wa munsi mubi gusumba haleluya ati rero bifise ibyo bice bibiri bifasha hamwe mu kunesha k'umukristo kwa minsi yose bidasugura kunesha vyose cyane ko atagasembwa atacaha dukora oya mugabo kwa mayeri ya satani abaro abikorinto ba kabiri igice cha kabiri turashobora kumenya mayeri ya satani turashobora kumenya ingene aza n'ingene yifata turabizi ku buryo tumenye ingene duhagarara neza ku munsi ku munsi umugabo umunsi byakaze bigakomera kubera twimenyereje guhagarara muri Yesu neza na wa munsi mubi niyo yaza niyo twamaze gukora vyose tuzoheza duhagarare ntidutsindwe maze kudatsindwa abantu b'Imana si vyiza kuri twege gusa bihesha Imana icubahiro nka wa muvyeyi anezerega ati aba bana banje ingene bamenye ni vya bindi vyaba kuri Yobu Imana yareka Satani ati genda umugerageza ariko hari ahantu udakora maze Yobu mu kugeragezwa muri kimwe n'ikindi n'ikindi Yobu agahagarara agahagarara gushika naho ku munsi byose biheze yahagaze neza cyane adatutse izina ry'Imana kubera iki ukwizera no kumenya Imana byarahesheje Imana icubahiro ukunesha kwayo ibyo byabaye kuri Yobu ibyo byabaye kuri Yesu gusumba n'ibyo Imana igomba mubera bayo n'ibyo Imana yifuza ko bigaragara mu ishengero ryayo ayishengero atari gukomera kumumwe wese ku giti ciwe ariko dukomezanya nk'abera kugira ngo duhagarare tunesha buri munsi ku rugezo rwose mwema dushoboje ko ariko n'igihe haje ibitero ku buryo bw'ishengero dushobora guhagarara muri bwa bumwe na kwa kwera tugaharanira izina ry'Imana no kwera kw'Imana ishengero ry'Imana birahimbara Imana bireza ishengero biraheshima birerekana kubi vyabona vya Kristo muri isi iri mu mwijima igihabera twitabiriye none rero jewe na wewe mana yaduhaye kuyimenya no kuyikunda mana idukorere muri aya majambo twambara ivyambagwa vyose vy'Imana kugira ngo dushobore kubaho tunesha no kuri wa munsi mubi tubeho duhesha Imana icubahiro mu guhagarara dutsinze Imana ishimwe cyane